Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro by'uno munsi hano muri studio yindwi Jewe Diane nahazu na bagenzi banje turi kumwe mu hinga bw'ivyuma twabonye twaramutse turabahaye ikaze muri isanga y'uno munsi rero mugiye gukurikira ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubatwumva muri mu Rwanda abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mwebwe murantwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice ya radio ijuri yobora kwisi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram YouTube na Twitter ni vewa radio yacu izo mbuga murazidukurikirana ko mwege mutwumva muri Nairobi muri Kenya n'intara zitandukanye zigizwe ico gihugu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe
za mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu gutegura amatora muri Kenya ejo yatangaje ko William Samuel Ruto ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki ya 9 uku kwezi turimo umurwi uvuga ko Ruto yatsinze n'amajwi agera ku 55.5% Raila Odinga yarashigikiwe na president agiye kuva ku butegetsi bwa Kenya Uhuru Kenyatta nawe akaza mu kibanza cha kabiri ku majwi 48.9%. Amakuru adushikire mu kanya nuko Raila Odinga yanse ivyavuye mu matora kigiye gukurikira niki kugira ngo ni ukwitura ubutungane ubutungane rero bukaramuka bushize aho umurwi utunganya amatora muri Kenya bukemeza ko William Samuel Ruto ariwe yatsinze amatora azabaye president wa gatanu wa Kenya. Intsinzi yiwe izoba ivuze iki kuri Kenya mu mahanga mu karere k'ibiyaga bigari turagaruka kuri ivyo bibazo vyose twongera turaba ingene amatora yagenze imbere yo kwakira abatumire twabatumiriye kugira ngo baze kudusesangurira aho bari muri Kenya. Reka tubanze tunyarukire i Nairobi ahari umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo atubwire uko umwuka wifashe. Pierre Claver niyo nkuru ahi Nairobi mumeze gute?
Rero neza byane n'abwe Nairobi na mahoro ariko asa n'ashobora guhunga abantu mwanya n'umwanya.
Hahungabana gute amabarabara vyifashe gute ejo ko hiriwe ugeranije none munsi aho Raila Odinga amaze kuvugira ko atatsinze amatora harakarusho hari ubudasa ariwe yatsinze amatora
ibyo tatye ko turavugana na yobe muri Kenya ni saa 10:04 urabona ko amabarabara abantu bose bariko barayavamo ikiduga iriko iriruka ndabona iri abantu bariko barataha hari amaduka mu magazi amwe n'amwe bariko barugara harimo imbere n'amafarumasi aho imiti idandarizwa mu bice bimwe bimwe nko muri karitsiye ahitwa Matare cyangwa Kibera hasanzwe hari abakunda cyangwa bayoboke ba Raila Odinga abantu babona ko bariko bariyegeranya ntaho mberereye muri kino gihe nayitwa Mirimani hoho hatana hakiri agahembe buke buke ariko hariyo nk'uwo duheje kuvugana mu kanya mu ibarabara kandi ati ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya inyuma yuko Raila Odinga amaze kushikiriza yuko atemera ibyavuye matora ariko bamwe n'abandi hano bariko barashima yuko yabwiye abantu ko boguma batekanye.
Raila Odinga uravuze ko yabwiye abantu ko botekana nubwo yemeza ko atari William Samuel Ruto yatsinze amatora, hari ico Ruto yoba aravuga inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga?
Hatso William Ruto arashikiriza ico yashikirije yakivuze ejo ku munsi wa mbere ku mugoroba umugwi utegura amatora umaze gutangaza yuko ariwe yaronse amajwi menshi ku bice 50 n'ibice 49 ku ijana. Niho yavuze yuko agiye gukorana n'abandi politike bose bari mu gihugu baba abatavugarumwe na leta. Yavuze yuko mbere ashimira Odinga, Raila Odinga ko muyitwaye neza mu gihe cyo kwiyamamaza, akavuga ati nzokorana nawe, ati hari abashingamateka bamwe bose tutavugarumwe tugiye gukorana, hari n'abakengezamateka. Yavuze ko agiye kuba nk'uwegeranya abantu bose bita mu gifaransa muri assembleur, ariko muri kino gihe nta kindi arashikiriza. Ndetse kuko mvuze mu kanya Raila Odinga atavugarumwe na leta amaze iminsi 70 y'amavuka, akaba arengeje imyaka 20 ahatanira arondera kuba umukuru w'igihugu, ariko n'ubu bikaba bitamuhiriye. Uwo yavuze yuko atemera ibyavuye mu matora, agahakana yuko umugwi utegura amatora watangaje amatora nyayo. Wewe yavuze ati ibyabaye n'imico kanatsinda n'ibyo aba akomiseri abantu bane bo mu mugwi utegura amatora kuri 7 bose barawiyemvuyemo, bavuga ko ibyakozwe mu mugwi seni bari basanzwe barimo bitakurikije amategeko. Hafi ya 3 bonyine niyo bavuze yuko harimo n'umukuru wa mugwi ibyavuye amatora ari bizima. Ariko Raila Odinga yavuze ati tugiye gukorera, tugiye gukoresha ibyo byashikijwe na bamwe ku ndwi bari mu Mugiseni, tubitware mu butungane muri sentare ayinyuzwa. Iyo nayo ikaba babiza kuyitura mu kiringo cindwi imwe gusa, kugira ngo ibyavuye amatora byemezwe cyangwa amatora asubijwemo. Raila Odinga yanibukije yuko acibuka ibyabaye mu mwaka w'2007 aho habaye imvuru hano muri Kenya, abantu barenga 1000 bakicwa. Akavuga ati ndanibuka ibyabaye mu mwaka w'2017 aho nyine yari yambaye amatora naho nyine agafyigwamo. Ubu rero muri Kenya cyane cyane nk'i Nairobi ibintu biruko, ariko hari ntayitwa mu karere ka Kisumu kihagukiye Nairobi, abantu bamaze kuturira amapine n'ibarabara, abatwara amamoto bariko barirukanda, ariko turiko tubona yuko igipolisi kiriko kirasubiza ibintu mu buryo.
Bane mu bagize umurwi wa Seni wo ngaho muri Kenya urimwo indwi, bane bariyonkoye bavuga ko ivyavuyemo batavyemera, batatu baracariyo. Amategeko ya Kenya yo batomora iki mu gihe ubwinshi bw'abari muri uyo murwi bavuze ko bitagenze neza? Hama gakosa bagata kurinde ko aribo bari bajeje gutunganya no kuraba ayo matora. Gapia Claver,
itegeko ritunganya ritegura amatora, itegeko rigena amatora rarwaye rikorera hano muri Kenya, rivuga yuko abenshi mu bagize umugwi Seni bemeje yuko amatora yagenze neza, ata kibazo amatora ibyavuye amatora byemezwa. Ariko ngo mu gihe abenshi ya majorite bavuze yuko ibyavuye amatora bitakurikije amategeko, aho amatora ibyayavuyemo biraheza bikagaragara yuko atagenze neza. Ubu rero bamwe nibo benshi mu bagize umugwi Seni, donc les 4/7 barenga igice, bavuze yuko ibyavuye amatora batabyemera. Itegeko rero ryemeza neza yuko ibyavuye amatora bigaheza ngo byemerwe. Ni naho Raila Odinga yafatiye akavuga ati ni murabe namwe abarenga igice cy'abagize umugwi utegura amatora bariyamirije ibyavuye mu matora, ati none mwumva ayo matora yo bayageze neza gute? Juliana Micegera umupfasoni Icegera twatwara umugwi Seni hano muri Kenya, Mariana yahaye abamenyeshamakuru yavuze yuko ikosa rikomeye arishira kutwara umugwi Seni utegura amatora hano muri Kenya. Akavuga yuko ngo akazi kari katangiye kugenda neza, haba mu gutegura amatora no mu kuyaharura mu ntango, ariko ngo mu minsi ibiri ya nyuma niho ibintu byagiye gupfira. Ngo hari ibiharuro bitagaragaye neza cy'ibyavuye cyangwa bimwe nabyo ngo ugasanga biboneka ko byaharuwe cyangwa bitaharuwe gutyo uwo mufasoni Juliana akavuga yuko umugusemi utabyifashemo neza mu minsi ya nyuma ari naho ngo amajwi menshi ya Raila Odinga ashobora kuba yaratakariye cyangwa akanyegezwa atawuzi iyo yagiye kugira ngo ntaharuwe
uwo yatwara uyo mu gutunganya amatora ari ku ruhande rw'abane cyangwa ku ruhande rw'abatatu
ari ku ruhande rw'abatatu basigaye bavuga ko amatora yagenze neza abagiye ku ruhande rumwe ni umupfasoni witwa Juliana igice gihe cy'umupfasoni umugwi yateguye amatora akaba ari kumwe n'abandi batatu bakaba bane mu gihe utwara uwo mugwi nawe yasigaye na batatu bemeje ko amatora yagenze neza
aho uri abanyepolitiki batandukanye abamenyeshamakuru muri kumwe mu bitandukanye ngaho mu mirimo yawe itandukanye abasesanguzi abakurikirana politiki hagufi bariko baraha ikigiye gukurikira yaheshusho inyuma y'ivyavuzwe na Raila Odinga n'inyuma y'izo mpaka zibaye mu bagize umurwi utegura amatora seni akenshi uyo murwi mu bihugu vya Afrika warukunze gusenyera ku mugozi umwe kagahagarara ku ijambo rimwe abizo mpande zitandukanye babamenyeshamakuru bakurikirana ivya politike babanye politike baba basesanguzi bavuga ko igishora gukurikira ari ca
icyo nka bose bashima kandi bashira imbere nuko utavuganye na leta ya Raila Odinga yahamagariye abayoboke biyo cyangwa abanywa n'umugambi biwe kugumya umutima mu nda bakarindira ibizova muri sentare yubahiriza ibyo bashinzwe cyangwa kuri supreme hano muri Kenya icyo nicyo bashyira imbere bakavuga bati ikigiye gukurikira ni uko mu minsi urimo munsi gushyika mu minsi irindwi bakavuga na leta barangira Odinga bagiye gutwara ibyemezo muri sentare byerekana yuko amatora yibwe bakavuga bati rero turize neza tutakekeranya yuko sentare ntayinyuzwa izoshyira aina ishize ikerekana ko nimba ibyemezo Raila Odinga byo kwerekana byo bigaragaza koko yuko amatora yibwe bati nta nkeka iyo sentare izoshyira aina ishize kuko agafatira ku byabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho nk'uko nyene Raila Odinga yari yakoze yavuye mu matora hanyuma amatora asubirwamo wari umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta aremera yuko amatora asubirwamo ariko n'ubundi nawe yasubiyemo Uhuru Kenyatta niwe yavuye agatorwa n'ubu bagira bati naho Raila Odinga azo ibyemezo azotanga byo kwerekana ko amatora yibye amatora agasubirwamo ubugira kabiri agabwira guhatanira mu kibazo cy'umukuru w'igihugu William Ruto na Raila Odinga bati nta nkeka William Ruto azoca atogwa nk'uko byabaye mu mwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'indwi ariko bakagira bati wait and see reka turindire turabe gusa icyo bose baguma bashyira imbere ni ijambo Raila Odinga yakoze ahamagara abanywanyi biwe ati mutekane mugumye umutima mu nda yanongeye ko ati Kenya ni igihugu cyacu igihugu cy'abasokuruza ntituzokwemera yuko hapfa umuriro hano muri Kenya ahubwo murindire icyo sentare idoshikiriza
iyo mvugo yiwe ya kino gihe muri kahise kuko hari haheze igihe kinini kinini Raila Odinga arondera gutwara icyo gihugu cya Kenya ntibimuhire kandi kenshi yakunze kuvuga ati ibyavuye mu matora ntavyo nemeye ntavyo ndiko intro za kabiri zikaba iyo mvugo yiwe guhamagarira abanywanyi biwe ati mwihangane muri kahise yo bara muranze Gapia Claver
muri kahise yamuranze kuko mu mwaka w'igihumbi bibiri n'indwi mvuga yari iyo yavuye mu matora ariko anavuga ati ijambo yakoresheje ati nimuhananire uburenganzira bwanyu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yari yavuze yuko abanywanyi be buharanira uburenganzira bwabo ariko icyo gihe ho nta mvururu zabaye ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi habaye imvururu abantu barenga igihumbi baricwa barenga amajana atandatu bahunga igihugu ariko uno munsi bakabwira bati iyo mvugo yakoresheje muri kahise uno munsi naho yakoresheje kera yavuga ati banywanyi haguruka muharanire uburenganzira bwanyu ariko uno munsi yagize ati banywanyi nimugumye umutima mu nda turindire ibizova muri sentare
William Samuel Ruto ejo amaze gutangazwa n'umugwi utegura amatora muri Kenya ko yatsinze afise amajwi menshi yabwiye itangazamakuru ryo ngaho muri Kenya ko bena Raila Odinga hari ico bumvikanye ko uwutsinze n'uzotsindwa bazohana ikiganza bakemera ntahishize hama kubwiwe William Samuel Rutatina tsinda nzemera ndanagutumire dusangira icyayi tuyage twese tuje ku murongo umwe Ruto na Odinga hari makuru mwa mufise ko hari kiyago bamaze kugirana mu mpisho canke aka message babarungikiraniye kuri ivyo vy'amatora hari kivugwa mu itangaza makuru ryo ngaho
nta makuru dufite ko boba barabonana ariko imvugo ya William nako ya Raila Odinga iragaragaza ko batarabonana kuko yavuze ati sinemera ibyavuye matora sinemera n'umukuru w'igihugu yatangajwe n'umugiseni uhengamye ati nicyo gituma ubu mfata yuko ata mukuru w'igihugu mushasha aratorwa kuko amatora yabaye sinda yemera inacho gusigura yuko kumbure atahoboba baranahurira uravye mbere Raila Odinga ingemeye yaboneka ariko arashikiriza iryo jambo yaboneka nk'umuntu arushe kanatumba kuva ejo ku mugoroba abantu benshi bari barimbiriye icyo yoshikiriza mu mabarabara mu bubare ahantu hose mu aho banera icyagiye mu makafe mu masuberikafe n'ahandi hose bavuga bati bose bagumiza gusuradiyo ku matwi bavuga batereka turimbire icyo bobo bita mutama ari bushikirize hari mbere n'uwasigiye ejo ati hamwe mutama yotubwira ko twoja mu mabarabara tuyajamo ari naho rero benshi bafatira akavuga bati uno mutwe yababwiye kuzi baje mu mabarabara nta mabarabara bashobora kujamo ariko kandi bigaragaza yuko ataho barahurira uriya Ruto na Raila Odinga kuko Raila Odinga yavuga ati tuzohurira muri sentare kuburana n'ibyavuye mu matora kuko nabyo nemera
William Samuel ku ruhande rwa William Samuel Ruto naho abari ku ruhande rwiwe biravugwa ko kenshi ashigikiwe n'ugwarukago ngaho onye bobo hari ico barerekana kizaki kurikira izatangajwe na mukeba wabo Raila Odinga
nubwo ko hakiri kare ariko ejo mugoroba abo mu karere aturukamwo muri Eldoret bari bavuze ko baryohewe byabonetse ku mateleviziyo biboneka mu binyamakuru bariko barasenga bari mu ibarabara bavuga bati imana yakoze imana yadufashije kanatsinda na William Ruto azwi nk'umukiristo wo mu idini ry'abaprotesta ari naryo yavukiyemo akanakuriramo nk'ijambo ryiwe yaravuze ati ibyabaye imana yabikoze n'abayoboke biyo mbere ahavuka mu karere ka Eldoret nabyo bavuga muri kino gihe rero hano i Nairobi muri Kenya nta baraje mu ibarabara abayoboke biwe ngo baserebre canke baryohererwe intsinzi ngo baje mu ibarabara bafite nk'amadarapo canke ikindi ikigaragara ni uko hari agacerere agahengwe ariko nk'uko nabikubwiye tugitangura bamwe n'abandi hano bavuga yuko ako gahengwe ako gacerere bashobora guhinduka umwanya n'umwanya
Pierre Claver niyo nkuru urakozereka ndakure kubandanye dukurikiranira uko biriko biragenda hama turaza gusubira mu makuru yacu yo hanyuma mukanya tanakira abatumire bacu urakoze Pierre Claver niyo nkuru ngaho i Nairobi muri Kenya ubandanye dukurikiranirana iby'amatora n'ibiza gukurikira inyuma yawe
Urakoze
cyane bimwe mu byo tubemereye mu makuru yacu ari mbere turaza kubabwira William Ruto Samuel no muntu ki ivyamuranze ahanini n'ivyahe turaza kubigaruka ko bikuru na bikuru mu vyagiye biraranga ubuzima bwiwe nuko rero reka tunakira abatumire bacu wa kabiri nyuma yo kuvugana n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Nyonguru i Nairobi nakira abatumire baza kudufasha gusesangura zimbitse no kwishura ibibazo vya mwebwe muri komuna twumva ku maradio no ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ubu mosko watumire rero harimo Bosco kubgayo no murunda kurikirana hafi politike ya Kenya hari ku murwa mukuru na Nairobi Bosco amakuru ngaho i Nairobi muri Kenya
ndagize niriwe i Nairobi turashima bimeze neza aracatekanye kiretse icyakurikira mu nyuma
kwikaze muri isanga rero dusangira ikiyago
murakoze
ego Bahati Gislain nawe ari kuri kaminuza ya Nairobi ni kaminuza nkuru Université de Nairobi ariko aminuza amashuri y'igice cya kabiri MBA ya mu gisata c'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu Bahati Gislain ikaze dusangira ikiyago nawe muri isanga
murakoze cyane Diane
ego reka mpere kuri wowe Bahati Gislain ivyavuzwe na imaze gutangazwa na Raila Odinga wabyumvise ubivuga kwiki yavuze ati ivyavuzwe na Seni sindavyemera je wa matora mbona tagenze neza narijya ko bane biyonkwe bakavuga ko atagenze neza batatu nabo bakavuga ko yagenze neza wabyakiriye gute wewe
na urabona Raila yakomeje igihe kirekire avuga ku kibazo cy'amatora hano muri Kenya no mu kindi gice cyagiye amaze yagiye atanga ikibazo avuga yuko hari ikibazo gikomeye cyane kiri bitagenda neza mu biro by'amatora hano muri Kenya kandi ikurikije amapinio publiki yagiye akorwa mbere yuko aya matora aba yagiye garagaza yuko Raila Odinga ari imbere okay ntabwo mvuze ko amapinio publiki wenda ari correct ariko majorite yazo zose zagendaga zimwerekana nk'umuntu uri imbere avuga y'ibiri by'amatora si kuba yatsinzwe rero kandi hakaba hariho n'abakomisho na ba IPC bagezeho kuri bane bishyuye ku ruhande bakavuga bati twebwe ibyavuye hariya ntabwo tugendeye ntabwo byagenze gutyo na gutya bakerekana ko shobora kuba habayeho irregularities zitandukanye ikibazo bakuri njyewe afite impamvu ye yo kuba yabihakanye kandi kuba hariho inzira yo kujya mu rukiko no kujya kugerageza gusa mu rukiko gutanga ibico byabaye yoba ari uburenganzira bwe kuko ni ibintu yakomeje guharanira kuva ikintu cyose yagiye yitoza kugira ngo ayobore icyo gihugu
ndakumva neza nawe uri ku ruhande rwo bavuga ko amatora ya Kenya atagenze neza yabaye mu tunenge
yange ndere ndo nkurikije observation yange iri personnel nkurikije ku magiye mbona ibiba kuko twatikura kuri televiziyo kandi twebwe n'ubishe ibyo bari abakomisho na bane bavuze ruba niba abantu bari muri parterre y'abantu bari kubara amajwi tusanze bakavuga bati attention muri harimo ariko ibintu bitari byiza njye ndabumva kuko bari barimo ikindi kandi panda igihe bari bari kubara amajwi hariya hari hariho umuntu wari ushinzwe kampani ya Raila Odinga yahagurukaga kuri podiyumu baravuga ati hari ibintu bitari byiza biriko birakorerwa aha ngaha ibintu biri kuri social media umuntu wese ari kubibona agarukira mu nama ibintu birimo bari kumanipira ndi nkurikije ku mbuga agiye mbona rwose nanjye nabishyigikiye ibyo Raila yavuze okay niyo ari registered opinion iri personal ntabwo ari opinion ifite ubundi busembuzi politiki bwa ibyo byose
ni ibyiyumviro byawe kandi ku ijwi rya Amerika twemera ibyiyumviro by'abatandukanye ko biba bimeze kose Bosco weho nawe ivyo Raila Odinga amaze gutangaza mukanya wavyakiriye gute
Icyo nshikiriza kimwe nuko ari ikintu cyiza mu byo Raila yashikirije cyo kimwe na Ruto nawe nyine ejo mu byo yashikirije bose batanze message yo gushyira igihugu cya Kenya imbere y'izindi nyungu z'abantu abana bariya yavuze ko abantu uko biri kose naho uko amatora yagenze ejo atabyemera avuga ko uyu Chebukati atwara akanama kagerwa amatora ibyo yakoze ari nko gufata intaga ibwirizwa shingiro rya Kenya ariko yabwiye abantu ati mugume mutekanye tuzokoresha inzira zose duhabwa n'amategeko kugira ngo dushobore kugaruza ibyo twebwe tuvuga ko twanyazwe najyakiye neza rero iryo jambo kandi ndavuga ko n'abanyakenya uko ndabibona aho merereye baryakiriye neza kuko biratandukanye n'ibindi twagiye tubona mu bindi bihe iyo batajya kujyakira neza ubu ndaza amabarabara nayo b'intara ari karahika ariko kugeza ubu uko tubibona haratekanye
uribaza ko ari ukuba William Ruto yari na vice president wa Kenya yaravuze mu gutunganya amatora yaravuze yuko yatsinze ayo matora hanyuma Odinga nawe yarashigikiwe na Uhuru Kenyatta iwo mu rugu kavuga ko amatora atayatsinze iwo mu rugu nyene bamwe bakivanamwe abandi bakagumamwe naho hava yibaza ati leta ishobora kuba ifise ikiganza muri uriya murwe
ugiye kubiraba Diane aba banyapolitike burya bashasha baguma bagaruka mu bihe bya Kenya twibukanye ko muri 2000 n'indwi igihadutse mu Burega niyo matora abaye n'indwi Burega baguma bafata ko referanse cyane bavuga ko ibyabaye muri 2000 n'indwi bizogaruka twibuke yuko uyu Raila Odinga yagiye amamaje aberewe vice president na Naruto bari kumwe abuno munsi bariko barapiganwa niho abari ko ababatsinze bagatangazwa yari Uhuru hamwe na Kibaki ibisekiza ni mvururu bituma haba ubwicanyi bwinshi rero uno munsi naho ugiye kuraba Uhuru ashigikiye Raila Odinga kandi bava mu bwoko ubutandukanye ubu bwoko bw'abakikuyu ugiye gukurikira neza muri iki gihugu cya Kenya nibo bagiye batwara igihugu umwanya muremure kandi ugiye kuraba nibo haba hafise ubutunzi mu bijyanye n'urucuruzwa eka muri domene zose z'igihugu kandi ni nabo benshi muri iki gihugu cya Kenya urebye kuraba biyamamaje nabo uyu Raila yari afite ikigega ciwe Madakarua ni umukikuyu uyu Ruto nawe yiyamamaje afite ikigega ciwe umukikuyu bivuga ko abakikuyu nane hamwe batakariza uyu munsi Raila atsinze barafisemo uruhara wanashaka uyu mudamu Madakarua bibonekana urazi imyaka Raila yari arimo naho yarageze bibonekana naho Uhuru avuga ko yashyigikiye Raila benshi bakunze kubona yuko ahubwo yari umukikuyu uyu mushiki wiwe Madakarua yobandanije atwara iki gihugu ubu naho rero kubona Ruto yatwaye kandi muri Mount Kenya mu bakikuyu niwe bashyigikiye cyane naho nyine abakikuyu ntibahomba ku ruhande rw'abakikuyu rero nta ntambara n'imwe bashobora kudura muri iki gihugu ku ruhande rw'abo kwarayira naho hari ikintu gikomeye gituma uno munsi atantureka nibaza ko gishobora kuboneka byoroshye muri za manda zagiye zirangira aho Raila yahamagaje abantu biwe bagahita bajya mu ibarabara bakagenda kuri Uhuru Park bakagira amanama cya gihuheruka no kurahira yarahigwa muri ya kebye yombo bakakugwa muri iki gihugu yaravuga rimwe abantu bakumva kabiri bagahita bajya mu ibarabara ariko ubu wibuka ikintu yakoze atahurije ko cyane n'abari bamuri inyuma hari ikintu yakoze kiriya kintu yakoze gitwa shake hand akajya kwifatanya na Uhuru byabonekanye ko opozisiyo igiye guterana na Muvazi noneho haca habaho ata opozisiyo ihari bariya abantu bari bashyigikiye Raila uno munsi nta muriro barijyanamo cyane kuko barabonye hari n'abari kuvuga ati turitwa byarangira twishwe bakagenda bakaramukanya bobo bakibandaniza n'ubuzima bwabo ni ikintu gikomeye rero kiboneka yuko uno munsi dufite ko atafurika bishobora kuba
Ejitina urumvise ibyo Bosco avuze arerekanye icyo no kwita igicapo kitwereka yuko yaba Ruto yaba Raila Odinga bose bari bafise ingene baronka amajwi y'abakikuyu abakikuyu nibutse ko ari banshi muri ico gihugu ca Kenya Ruto ubundi ni umunandi aba mu bwoko butari bwinshi ngaho cyane wibaza ko na wewe kuba uyo munandi ari we Ruto yarashoboye kwiba kumwe n'umukikuyu byaba byaramukwegeye kuronka amajwi menshi ku bakikuyu yo baramwongereje amahigwe menshi yo gutsindaga Gisla ndumva hari uwo dutakaje ndega dutakaje reka ntacyo tuje ku buhinga tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kurungira ko batugarukanira Gislain Rukundo Yves uratwumva
ndabumva n'amahoro
uherereye hehe
muri Kenya mu gisagara cya Eldoret
ego aha aho
Naruto
aho iwabo Naruto wogiye kuvuga ko ari mushasha ariko nivyo mu rugutunganya amategeko amatora wavuze ngira ngo mukurindira nivyo tuba turafasha byifashe gute rero ngahe iwabo Naruto icuka kimeze gute
muri kano kanya tumeze neza turashima Imana dukuri ibintu bimeze neza hanyuma mufatiye kubyo nabonye mwari mwatangaje mwanditse mu by'ukuri amatora yarabaye kandi abamugara kerere abaha umutekano ntangere hanyuma nkuko twari tumaze iminsi turindiriranye igishyika ibiza kuyavamo ku munsi w'ejo byarabaye baratangaza, hanyuma hashoboye gutangazwa uw'abantu benshi bari biteze. Kuko murabizi turabashimira cyane abantu abanyamakuru buri gihe bagiye baraba hafi batangaza ibitandukanye, ariko mu byo bagiye baratangaza n'uno munsi ibyanditswe biragaragaza yuko William Ruto ari imbere cyangwa yari imbere yatsinze amatora, kubera ko amaresulta murabizi mwega abanyamakuru niwe mwayatanga cyane. Ikindi nacyo ni uko William Ruto intsinzi yatangarijwe yari yayikoreye ufatiye ku kuntu yagiye ariyamamaza, ufatiye ku kuntu abantu bamutoye. Uretse yuko nabo mu bwoko bwa Rayira, ubwoko Rayira asanzwe arimo, abenshi bari bikemo imigwi ibiri, hariho abari bari bashyigikiye iruhande rwa Raila Odinga n'abandi bashyigikiye Ruto. Ibaze rero kuba hariho abantu bo mu bwoko bwa Rayira bagiye gutora Ruto kandi bakamutora ku bwinshi. Mu by'ukuri bijya bintu Rayira ariko aratangaza, twese twumiwe tubibonye. Kandi ikintu kinatangaje ni uko rimwe na rimwe usanga abantu muri politike biragoye kwemera gushyiraho intara ikize, ariko mu by'ukuri njyewe ndabivuga nk'umuntu ari muri kino gihugu, Rayira yaratsinzwe muri aya matora, uko gusa bigoye kwemera. Kandi ikindi nacyo
usongora Yves, turiko turakumva Yves, turi kumwe.
Baje gutangaza neza isaha 12 mbere zirenga iminota mikeya, ariko ikintu gitangaje umuntu yoca yibaza mbega Rayira n'uriya mugore Marita cyanye Rayira n'abandi n'akandi kagwi kiwe buba bari hehe, kuko ni nabo bashoboye gutuma amatora cyanye gutangazwa kw'amajwi k'umuntu yabaye perezida biseba cyane. Ni bimwe mu bintu abantu bose bakomeje kwibaza kugera na kano kanya, ubwabo yemera shyiraho intara ikize nk'abanyamakuru cyangwa abandi bantu baba bamushyikira ntibamubwire yemera shyiraho intara ikize kubera ko ari ugutsindwa aratsinze.
Urakoze Rukundo Yves, wavuze ko uri ahakomoka William Ruto, ugira umunsi mwiza ngaho.
Murakoze cyane. Namwe
ego imbere ko ngaruka na kabazo nari mbaje de Gisla muhinga bw'ivyuma barambariye ko Fabrice nawe arindiriye ko tumwakira. Fabrice ikaze.
Murakoze cyane. Nitwa Imana Fabrice nkuko mubivuze. Mu by'ukuri tunejejwe n'iyo ntsinzi y'uwo muperezida watowe, ariko nanone tukaba dufite ikibazo cy'uko ashaka kuba imvururu. Ese buriya nyuma yaho ntabwo ushaka gutera imvururu zikomeye nk'uko byabaye 2007? Tukaba twagira ngo mudusobanure neza, kuko abenshi dufite impungenge kuko bakwisanga bari mu rukiko nk'uko bushize byagenze. Murakoze.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Ego
namwe.
Ego Bahati baratubwiye ko atakiri ku murongo wa telefone, ariko reka dusubire kwa Bosco. Bosco wumvise akabazo ka Fabrice ati hari imvururu zishobora kubyuka ku bwawe.
Nk'uko nari mbegeje kubisigura mu kanya ka hera, bivuga mu Gifaransa ngo probabilite y'imvururu ni nke cyane, ufatiye ko nk'uko nabisiguye hari impande nyinshi zifise impamvu zikaba zikora imvururu. Uno munsi urazi nk'uko hari uwarahejeje kubivuga mu babaza ibibazo, yavuze ko hari uruhande rutari buto rwo kwa Rayira rwamuvuyeho. Ego ntawovuga ko ari benshi, mugabo hari abantu bakorana politike nka ba Mudavadi n'abandi barahavuye bajya kwifatanya na Ruto. Nayo nico ni ikimenyetso cy'uko hari abantu benshi uno munsi batoba bakija mu mvururu, kuko mu nyuma bajya mu mvururu bagasanga uwo bari bashyigikiye bakoze imvururu yahindukiye yagiye kuramukanya n'uwo bagwana. Ni image ikomeye yabonetse muri Kenya, nico bituma nayo nyine yabahamagariye yuko bogira Kenya imwe batakomeye ko Kenya yononekara kubera umuntu umwe, kuko wewe avuga yuko ugomba kuzana imvururu ahubwo ari Chebukati. Ikindi tutakwibagira kwibutsa, yavuze ko Chebukati bo yamwise mu Cyongereza ko ari dictator, ni ukuvuga umuntu atwaza igitugu. Hanyuma mu gihe Ruto we yamwise umueho, yavuze ko ari intwari. Hanyuma we wacyavuga yuko ahubwo intwari ari bajya bane banse kwemera ibyo Chebukati yatangaje. Urumva kibazo aho kiri hasigaye yuko sentare na hatatu mu iko azoja muri sentare yavuze ko azokoresha ibishoboka byose arekurirwa n'amategeko, hasigaye ko sentare ariyo ishobora kuzogira ikishikirije kandi ikishikirije ugerageje kuraba umuntu ashobora kwiteka nega sentare idoshikirije.
Hanyuma wowe akabazo nembajije narimbajije Justin twamuze kumurongo wa telefone we yacitse reka ndakakugarukane Neko Bosco. Urumva Raila Odinga ni umururo nibashe muri Kenya, Ruto akaba umunandi ari muri bake, kandi ikibazo cy'amoko kiracahari ubiraze mu mibereho, ubiraze muri politique bukebuke. Amajwi menshi bibaza ko nka Ruto yakesheje abo bakikuyo mu kwiyegereza uwo yari yaratoye ngo amubere vice president, zo mubere vice president mu gihe azotsinda amatora canke.
Niko yarabyifuje Uhuru Kenyatta ko amajwi Francise yo yatesha Ruto akayashira ku ruhande rwa Raila, ariko yasanze William Ruto nawe yakinye umupira hakiri kare, yaramwitanze kuva amaze kubona kiriya kintu bariko baratoza kitwa BBI na Raila, burya niho ngenda muvano yavuye. Bagomba ko haba perezida afise aba vice perezida babiri, akaba premier ministre afise aba vice babiri, bobo bakabona yuko aba banyapolitike bose bakomakomeye bazoheza bakaronka ibibanza by'imbere, mugabo bakifuza ko Raila ariwe yoheza akabatwara. Rero Ruto wewe nawe akavuga ati twavuganye yuko twari imyaka 18 ngatwara 10, kuva amaze kubibona uwo mukenya uri kurakinwa yaciye yinjira muri Mount Kenya mu bakikuyu atangura kujya gusengera, yagatanga amashikanwa mu masengero akabereka ko ari umwana wabo, ko yakoranye ko akorana n'umuhungu wabo yagiye abafasha n'igihe muri manda iheruka ko urubanza rumaze gucibwa rwa sentare Uhuru Kenyatta byabonekana ko yarushagiye kubiheba ariko amuha inguvu amuguma inyuma gushikaho bafata iyi manda. Rero bari abakikuyu bari baramaze kumenyera cyane Ruto, kandi muri kahise naho abakikuyu bari barigishijwe yuko Raila Odinga abarumberwe no muri kahise ukaraba se wa Raila Odinga yabonekana nk'umwanzi w'abakikuyu na Raila bari basanzwe bamufise nk'umuntu ari umwanzi wabo batigeze biyumvamo. Rero kuca Uhuru agomba kudetona ayo majwi mu kanya gatoyi katanganye n'imyaka ibiri n'ibyari byoroshye yari yaramaze kumutangayo, icyo kibazo cyahabaye.
Hanyuma none ari nka hamwe ubutungane bwa Kenya bwoshira ahashize bane bari mu murwi utunganya amatora muri ico gihugu bukavuga buti amatora yasubiyemo ntiyagenze neza, bakasubiramwo ni ibintu bibiri, William Ruto agatsinda ico kurukira kuri we co bica kuri kazoza ka politique ka Raila Odinga, hamica kabiri ni aho Raila Odinga ahubwo yocaza agatsinda ico kurikira kuri politika ya William Ruto co bica kuri wewe.
Ndiye ko ni ikintu cy'umunze cyo kumumenyesha makuru yavuze tugitanga ikiganiro yavuze ko ubundi ibwirwa itegeko rigenga IBC rivuga ko bategezwa kubyemera amajorite, ariko siko byanditse ntaho byanditse, ahubwo itegeko rivuga yuko ubutangaza n'uwo bita returning officer nawe ni uyu Chebukati. Ntibigera bavuga ati ibyatangaza biba byagenze gutya biba byabanje kumvikanwa ko, ariko gusa mibwirwa shingiro biremeza ko komisiyo iyo ariyo yose kugira ngo itange icegeranyo, kandi ni logique normal abantu bose bashobora kumva kugitanga icegeranyo nuko abagize iyo komisiyo boba babyumvikanye ko bose, mu gihe batabyumvikanye ko bose naho niburiburi ko bitora bikaboneka ikindi gitsinzi cyaricyo icyo gicyo cyabuze hajya ahantu. Ubu rero sentare igiye kuzokisoma amategeko. Niba asanga koko Chebukati afise uburenganzira bwo gutangaza bakavuga ko ibyo yatangaje aribyo cyangwa bikaba ngombwa ko basubizamo, ariko tubanze twibuke iri BBI nayo yaraciye muri sentare, urubanza rwaragiye muri sentare twawe na Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, hanyuma ntibyakunze baratsinzwe kumengo zibaye imanza zibiri bazaba bajanyeyo n'uru nago amakenga ni menshi bumvise ibyemezo bari abane batanze bavuze ko amajwi uteranije usanga ari jana n'ibice ubusa kimwe ku ijana urumva birarenga ati logic mathematique ntibyumvikana ati ubwo ibice ubusa kimwe bingana n'amajwi ashika ijana mirongo ine nanga ibihumbi ijana mirongo ine naringahe ariko niyo woyafata ukayashyira kuri ragira naho nyine niyo ushobora kucatsinda nibyashika rero sentare ikemera yuko koko Ruto ariwe yatsinze lakini kizaba gisigaye nuko Rahira acabandanya akora ca gikogwa asanzwe amazemwo ibihe bitari bito cyo kuba umuopoza kandi Ruto yaravuze yuko kubwiwe gutwara leta itagira opposition ari risk ndende bivuga ko rero yaranene ko hari ibyo azoza amubaza azoza yumviriza ibyiyumviro bya opposition kazoza karayira kazabara ko muri opposition simba nabona nfatiye ku myaka afise ko azohava yongera kwiyamamaza ubugira gatandatu hanyuma igihe Ruto nawe senariyo birari gasanga kuko ntiyatsinze ikihari ni uko Ruto n'ubu turabona yuko azosubira kwiyamamaza niyasubira kwiyamamaza icyo nk'uwo mubwira ngo mpanure Rahira yoca akora nuko atakora nk'ivyo yakoze mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi yo kwemera akagenda kiyamamaza atagenze gusaba ngo cebukati naca abanza gukurwa kuko umuheruka niko byagenze agaheza agashyira ingufu cyane cyane ku bantu biwe ba kera kuko muri iyi myiyamamazo yabonekanye ko ingufu ziwe yazishyize ku guhiga cyane abatahoza n'abantu banyu biwe bo muri Mount Kenya ariko nibagira za Mombasa hariya za mu Baluya mu Bajaluo muri za Kisumu aho yarasanzwe ari iwe akibaza ati ni ngombwa n'ubundi bazaguma bantora ariko kibabwira yuko hari abo bita vinana bari bamaze kumuva ko bakagenda batwaye abantu bisha bituma rero wasanga aho yatsinze Rahira yatsinze uyu Ruto wasanga yamutsinze nko kuri mirongo itanu n'indwi ku ijana mirongo itandatu na kabiri ariko ugasanga Ruto aho yamutsinze kuri mirongo icyenda n'umunani ku ijana bica bituma amusunika cyane yoca heza agakora ingufu rero agakora n'amadakaruwa kumbe agafata iriya Mount Kenya hanyuma nawe agasubira mu bantu biwe bakongera kumugarukako kandi bose ikintu boca bashyirako ingufu ni ukuraba abantu benshi batatoye bakamenya igituma batatoye bakabahamagarira kujya gutora nibo boca babisobanura kuko hateza gutora miliyoni zishika mirongo ibiri na zibiri na
Nshanda kugaruka ko Bosco nshanda kugaruka ko unsigurire gato ivyo opposition Ruto avuga ko azogira kugira ngo yamize ijisho kuri we ariko imbere yo kugaruka kuri ako kabazo reka mbanze mfate ikibazo cha Ferdinand ikaze
nakoze cyane
uherere hega Ferdinand
yemerere yani Kigali
akabazo canke intererano ku matora ya Kenya ivyavuyemo n'ibiko biravugwa harimo ivya Raila Odinga yanse ko yatsinzwe
ye kinza mbere yembanje keza William Ruto nyine uko ngutsinzwe nyine bwo yamaze nyine kumugeraho ye muri make nkanje bwite cyane ndabyishimiye cyane ntabwo navuga ngo byagenze gutya ngo ntabwo nkina ngo yatsinze ngo atarabikwiye kuko byavuye mu matora nyine ntabwo nakanije ibyo byaravuye mu matora ahubwo turamukeje ko William Ruto niwe munani n'umuntu byibuze unasenga azana kubikiza n'ijambo ry'Imana n'umuntu usenga azi n'ijambo ry'Imana azakurikira ntabwo azafata wenda ngo ibintu ngo akorere bamwe ngo oya ye ndumva azafasha abantu bose haba ikibazo nshaka kubaza none se kuba bavuga ngo by'imyigaragambyo ni iki ubwo ikintu byabaye ni uko wenda amatora ngo yibwe byaragenze ubwo ni amatora muri make yenda bava ko yaba yari
Urakoze reka cyo tuguha Bosco kwishure Gilbert na wewe utubwira aho herereye cubanza akabazo kawe kugira Bosco atugire ko twoswerega Gilbert
ndabaramukije cyane Gilbert ndi ibujumbura mu Burundi
akabazo kawe canke hererano
ego ndabise kabazo nashaka kubaza uwo mutumire Mega ni gute ala pozida abantu bo abanye baba pozisiye mu bo muri Afrika Mega inzamo yo kwanyiza vyo matora kandi umugu ugeze gutegura matora uba watanze aziyawo inzamo murabona ibyo shikana ari Afrika
urakoze ugira umuntu mwiza Gilbert aho ibujumbura
atabaza kagira kabiri Mega mutumire urabona neza ko nyuma yuko Raila Odinga yanse ivyavuye mu matora hari kibazo kitaba kiba muri Kenya cyane ruto arasubije imeze neza nuko murakoze
ugira umuntu mwiza ibujumbura Bosco ndaguha kanya ego Bosco ndaguha kanya ushuye kuri Ferdinand na Gilbert bose bishure mu minota mike cyane kuko bisa nk'ivyo twari twagarutse ko ariko bashobora kuba badufatiye mumva hino munjaye
Ferdinand avuga ati mbega none koko amatora yoba yaribwe Joseph ashobora kuvuga ati amatora yaribwe cyangwa ntiyibwe mugabo urabiye kubyabaye mu nyubakwa ya IEBC igihe akabugezwa amatora ejo batangaza byabonekanye yuko hari ibyo kutizera uwatsinzwe hari ibyo yofatira ko akavuga yuko amatora atagenze neza umaze kubona mu bajejwe amatora ndwi bane muri bo bavuze bati ntidushobora kwemera iza gutangazwa kubera ko harimo agafungu bavuze ngo opaqueness ako gafungu rero niko gashobora kuca gatuma hari uvuga ati jewe nibwe naho bantangaje ko natsinzwe kiba gisigaye rero Gilbert yabajije ati ni kubera iki abanyafurika bama buri gihe bahakana ibyavuye mu matora kandi umugwi uba ugenzwa amatora watangaje sinzi twovuga ko Afrika muri rusange ni ibihugu bikiri mu nzira ija muri demokarasi ntabwo twovuga ko ari ibihugu birashika muri demokarasi koko hambere dufatiye kuri Kenya ho wonavuga ko hari ibimenyetso bya demokarasi biboneka bigaragara ise bishobora kuba bisumbije mbere ibindi bihugu byo mu karere aha rero nico gituma bama buri gihe bahakana iba byavuye mu matora nubwo ko hariho cya kibazo nuko ndi mukivuge mu kirundi cya separation des pouvoirs aho usanga ubucamanza bubwirizwa na executive n'ubutegetsi ugasanga ibya gisirikare byivanga muri leta ugasanga byaracanganye kubera ko demokarasi tukiri mu nzira ya demokarasi ariko tufite icyizere ko bizatora bisobanuka ku buryo umugwi ugendwa amatora uba wigenga koko udatangaza ngo abantu bavuge ngo wabwirijwe na naka
urakoze cyane urakoze nibaza ko
fa hanyuma ego
Ferdinand na
yabajije ka gibe umuntu arakwita kabaje rero abaje atize ko hari kishobora kuzoba igerayira yo sindira ubanza atinze urubanza nta kindi kizoba nuko baziyamamaza hanyuma bagasiramo bagatora kizoba ari igihingwa niko tuzita mu Kirundi kizoba ari igihingwa gishaboneka umwe watsinze muri abo ariko probabilite ni nke ko amatora azosubirwamo ugiye kuraba
hanyuma rero ka kabazo nari ndakubwiye ko mbaye ndabika mu kurindira ko twakira abo duhejeje kwakira wari uvuze ati ruto agatsinda birumvikana ko Raila Odinga azoca abandanya akazi wakisa kazamenyereye ko kuba muri opposition na Ruto yaravyivugiye avuga ko ashaka kuzoshiraho leta izokwemera ko opposition yamiza ijisho ku bikogwa vya leta izokwemera ko opposition iguma iraba ikontrola iraba kanuko se leta iri kwirakora iyo yoba ari demokarasi nshasha muri Kenya iri kwirajamwo canke vyari bihasanzwe urabona ko Ruto agatsinda ivyo yemereye opposition izobishikana akemera ko bakorana nka bamwe nubwo batazo bavuga rumwe
ubwa mbere aho nagomanda abamenyesha yuko abakuru b'ibihugu bose batsinda muri bihugu bya Afrika mu dusangi na cyane cyane muri aka karere kacu nta n'umwe ndetse bamwe bake bavuga ko opposition anakeneye kumvikana nshibare emera ko opposition abakirirwe bazobumviriza nabo bagatanga ibyiyumviro ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu baba batsinze kubera umukuru w'igihugu rero aha muri iki gihugu ukiendega ubona byari hasanzwe ngo barire ingendo nshyashya canke byarahabaye imbere y'uko Raila Odinga hamwe umukono na Uhuru Kenyatta asanzwe gutwara igihugu uyu munsi twari tumenyereye kubona iyo hari wanashaka ni iyo aha muri iki gihugu cya Kenya ibifungurwa nico no kwita Armado Bars n'ubugari bw'ubududu ifu ya duze twama twabonye Raila Odinga asohoka akavuga agasemerera mbere hari igihe ahamagarira abantu wibarabara igitoro cya duze amavuta ya duze hari igiturire runaka cyadutse mu gifata runaka warabona ahamagara akifatanya nabo mu mashyamwe adaharanira ibyiciro bya politiki akavuga ugasanga aratanga amakonferensi arabwiriza leta arakosora leta twarabibona byagiye guhagarara kuva habaye ibya shake hand rero twizere ko Ruto nk'uko yabivuze ko umure yifuza ko yogira umuntu wo kuza amukosora nk'uko yabivuze akamenya ati nganda akwiye guhindura anaho ndakwiye kubigenza gute ariko bishobora kuba ari imvugo ya politiki kuko ugiye kuraba Ruto si umuntu akunda kuva ku izima niko tuzivuga mu Kirundi ni umuntu yafashe ingingo ntakunda kuyiva ko cyane mu bihe bya politiki ntibaza rero yuko opozisiyo izo hanze imubwira ati ibi wakoze wari kubikora uku ngo ahave abyemera byihuse reka torere tubaze
hanyuma rero Ruto akemezwa burundu nka president wa gatanu wa Kenya azoba afise ico twita majorite mu nama nshingamateka ya Kenya ubwinshi mu nama nshingamateka ya Kenya nuvuga ko azoba anafise n'ukuboko gukomeye ko gushira imigambi itandukanye ya yiwe yagiye aravuga ibyubona wewe nkaho muri Kenya azoca yihindura yihutira gukora yihitira guhindura muri ya misi jana aba president baja ku butegetsi bagakora ico bita ibiboneka mu misi jana bashikiriza makungu n'aba batoya n'ivyaho nazo kwihutira
icyambere nagomba kuvuga ni uko ntibizoroha cyane burya arusha akazi katoroshye na mba na gatoyi kuko nuvuze yuko afite majorite mu nama nshingamateka ashobora kuba ata majorite afite niyo bari basumba ndakurikira neza ngo bitoranuke neza biboneke uzasanga umwe afite nka senkanteye undi afite senkante pursa akahatiye pursa ariko ni hasi na hasi cyane basa nuko bangana nta tegeko ubwa ngo rizogenda ngo abo kwacu baritora birengane byoroshye cyangwa ngo abo kwarayira bacu baritora birengane byoroshye afite igikorwa kitoroshye ikintu kinini kihanze Kenya nibaza yuko azohera kukundira ukuntu uburya ideni basife iki gihugu gifite ni deni rirerire basi imihanda myinshi bubatse ariko bayubaka mu buryo bw'amadeni yanakivuze cyane ko ategeza kuzogikorera ko kugira ngo bave mu ideni hanyuma ikindi ashobora gukorera ko yavuze ko afite porogaramu yiwe y'amezi atatu umwaka umwe kugera ku myaka ibiri nibaza ko mu mezi atatu ari mbere icyo ategerezwa kwihutira ni ku kijyanye n'ubuzima bw'abanyagihugu ubugenda buzimba buri mwanya muri kino gihugu ibintu byinshi byo mu buzima bwa minsi yose hano byaraduze kandi yagiye yemera ko azokora ibishoboka kugira ngo ibiciro byo byagenerwa mu buzima bwa minsi yose ku banyagihugu bishobore kugabanuka
baravuga ngo ababikurikiranira hagufi ko buriya Kenyatta Uhuru Kenyatta agiye kuva ku butegetsi yari yegereye igihugu cy'u Rwanda gose bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe ruto nawe yegereye Uganda uratsiko yigeze ngo no gukora y'urugendo hanyuma uhura akagaruka amubwira ko yagiye bidakenewe atari yabisabiye uruhusha bije biha iyahe sura akarere kari mu bibazo bikomeye hari abasirikare bavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bava mu Burundi Kongo ikagiriza n'u Rwanda yuko rubifise mu ruhara mu vya M23 n'ibindi bitandukanye urona uko William Ruto yafata ubutegetsi bwa Kenya azoshora kurengera ibyo bibazo muri akarere k'ibiyaga bigari gasa nka kigawe akarere ka Afrika y'ubuseruko gasa nka kigawe mu imice ugeranije n'ibibazo bihanza ku karere
ko Ruto akariye imigendere ya hafi na menshi bari mukuru w'igihugu cya Uganda yakabuka mu 7 biravugwa cyane kandi ibiri mu bintu abanyakenya bagiye bamutinyira banamwagiriza ko uyu musaza waha hakurya asanzwe azoba aronse uburyo bwo guca asamira itegeka kino gihugu agatanga kukibwiriza uko abyumva ariko ugiye kuraba uko igihugu cya Kenya gitunganijwe sinibaza ko bizonashoboka urebe ko n'uyu musaza nawe nyene umuryango ikiko kirarengana atazotwara umwanya muremure Ruto nawe uriya musaza ariwe atwara kijya gihugu kumbure sinzi muri kazoza nibaza yuko mu karere ahubwo jewe mbona akarere turimwo hari ikibwa kinini aya matora ashaka kudusigira n'uburongozi bwa Ruto hari ikibwa kinini yabishobora kudusigira murabona yuko ubukuru bw'igihugu ahari uyu munsi muri Kenya yari yashyigikiye Raila Odinga ariko birangiye atari we ashyirwa imbere uwatsinze aya matora mu gihe byo uboneka koko yatsinzwe kumbure niyashyirwa urubanza bikabonekana ko yatsinzwe koko izo bari yindi shusho tubonye mu karere aho ubushyigikiwe n'ubutegetsi buhari ashobora gutsindwa
urakoze reka fate mihuti
kigenga kama tora kakuba kwa kagatangaza ko ubushyigikiwe n'umukuru w'igihugu yatsinzwe bizo bari bishasha mu karere itari tumenyereye
urakoze cyane
bizo bari ntambwe ya demokrasi
ego reka mfate Marcel aho uherere kandi ndaguhe imisogo ndamike kugira ngo turonke umwanya gusezerana neza uherehega Marcel
imerere yano i Kigali mu Rwanda nkuko bisanzwe
wihuta rero
yego ngewe ndashaka gushimira Imana yahaye intsinzi iriya mu ruto kubera ko hari impamvu eshatu shingiraho zatumye atsinda ari nayo mpamvu Bwana Odinga adakwiriye kwibagana inkiko uretse ko kugara inkiko ko bifite ishingiro kuko kariyeri ya politiki irarangiye impamvu irangiye imyaka afite azongera ko kwiyamamaza ageze muri za 80 naba nakiri kuko twe twari tuzi yuko nanatorwa imanda atazayirangiza icyatumye rero Ruto atsinda twebwe nkuko tubibona urabona ikintu cy'amoko muri Kenya kiracyagenda cyane kiracyafite ijambo ntuza n'umujyaruwa perezida Kaumukikuyu ariko urebye hari undi mu perezida bari kwirengagiza wowe igihugu Arap Moya ahaturuka yari yarahagize nk'agahugu
kirabaye
nk'umwami ku buryo abaguverineri ndetse n'abadepite baho baturukagayo
urakoze Marcel
yajyanyeyo abantu be ku giti cye naho ararenga arahatsinda
urakoze
kwa Marita ararenga arahatsinda
urakoze Marcel
atsindayo ibyo byose ni ibintu byatu
urakoze arakoze Marcel mwumva ko yishimiye intsinzi ya Ruto nuko rero Bosco kubgayo akajambo kawe masogonda makenya kugira ngo tusezerane kuri ano matora icanyuma uwo bivuga ko nicahe gato cyane mu misogonda mike
ikintu vuga nuko kugira icigwa mu karere tukagira intambwe muri aka karere k'ibi bihugu tukabona ko bishoboka ko habaho amatora afatiye kuri demokarasi adafatiye ku ijambo baba basanzwe bari ku butegetsi ariko tukareka umugwa matora ukigenda
urakoze cyane
kabanya gihugu bagatora
urakigenga urakoze cyane
cyo kigwa mbonano rangiza ko hanyuma mwakoze kudutumira
wakoze cyane boss ko kubgayo tukibutsa ko Burundi ukurikiranira hagufi politiki ya Kenya uri ku murwa mukuru wa Nairobi ejo nitwongera guhamagara zo twitabe wakoze turashimiye kandi na Bahati Jislam umuse kwa matelefoni watadukundiye kugira ngo tubandanye tuyagari atwemereye araza nawe ariko akurikirana iby'imigenderanire y'ibihugu n'ayandi makungu kuri kaminuza nkuru ya Nairobi muri Kenya yakoze n'umenyesha makuru acu Pierre Claver niyo nkuru yadufashije kugura kino kiganira tugira icuka uko cifashe muri Kenya turabandanya makuru yacu ari imbere byo done cubahiro wakoze cyane twongeye guhwa ikazi nyuma yo kuva mu karuhuko k'akazi yakoze na engineer Ardien Nahazwe niwe abateguriye yongera bashikiriza muri sanga yuno munsi turasura makuru.